Manda yakumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mahoro nshuti bakunzi n'ikaze makuru yo muri kano gatondo ahagarikiwe na Joe Diana Ninahazwe. Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari mugenzi Anja Louise Bigirimana arabanza tugezeho ayagezwe hirya nino ku isi. Aloise waramutse gute?
Naramutse Diane. Inyuma y'indwi zitandatu habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umurepublikani arongoye Sena McConnell yaremeye ejo ku munsi wa kabiri k'umudemokrate Joe Biden ariwe perezida yatowe. McConnell yarakeje Biden mu gihe perezida Donald Trump akibanda yagushikiriza ko amatora yabaye mu busuma kugira ashigwe ku ruhande ntiyongere gutorwa. Uwo mutegetsi wa Sena yashikirije ijambo muri Sena ya Amerika ko kubona Biden yaratahukanye amajwi 336 ku 232 ya perezida Trump igihe intumwa ziserukira batoye zabyemeza ku munsi wa mbere bigaragaye ko atsindiye manda y'imyaka 4 muri White House. Trump ntiyashotse agira cyo avuze ku byavuzwe na McConnell, ariko yavuze akoresheje urubuga rwiwe rwa Twitter ko hari byemeza byinshi byerekanye ko habaye ubusuma mu gutora. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abana barenga 2 million bo mu ntara ya Tigre muri Ethiopia bamaze ukwezi kurenga bataronswa ibifungurwa. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF Henrietta Fore yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko batewe umutima uhagaze n'uko abana bateba kuronswa ibifungurwa, imiti n'amazi hamwe n'ibindi bya nkenerwa. Fore yavuze ko ONU yiteguye kugeza ku bana ibyo bakeneye, ariko ko bakeneye inzira yo gushikayo. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rishikiriza ko ryananiwe kuronka amafaranga akenewe kugira ibihugu bikenye bironswe incanco, ibipimo hamwe n'imiti yo kurwanya COVID-19. OMS ishikiriza ko abantu barenga 71 million ku isi banduye COVID-19, harimwo abarenga 1,600,000 uwo mugera umaze guhitana. Umuhanuzi mukuru w'umuyobozi wa OMS Bruce Aylward avuga ko OMS gifise igihengeri cy'imiliyaridi 28 z'amadolari mu mafaranga akenewe mu gufasha gukwirakwiza incanco za COVID-19 mu bihugu bikenye mu mwaka uza. Aylward avuga ko ibihugu bikiri inyuma mu majyambere byasizwe inyuma n'ibihugu bitunze mu guhiganirwa kugura incanco za COVID-19. Asaba ibihugu bitunze guterera amafaranga mu mugambi wiswe COVAX washyizweho na OMS kugira ibyo bihugu bironke urucanco ku giciro gito. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri karasabye abacangero bose hamwe n'abarwanyi b'abanyamahanga kuva muri Libya. Yemejwe n'ibihugu byose bigize ako kanama harimo n'Uburusiya bwagirizwa guha uburenganzira ikompanyi yitwa Wagner kurungikayo abacangero. Libya yinjiye mu ntambara kuvaho Muammar Gaddafi yiciwe mu 2011. Uburusiya bwamye bwagirizwa gufata mu mugongo abacangero barwanya leta ya Libya yemewe na ONU. Ibihugu 15 bigize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano byasabye ikurwa ry'abarwanyi b'abanyamahanga hamwe n'abacangero muri Libya nk'uko biri mu masezerano yo guhagarika intambara yemejwe n'impande zirwana mu nama yabereye mu Budagi ku itariki 23 z'ukwezi kw'icumi. Ukwigenga k'umwuga wo kumenyesha amakuru kurabangamiwe ku isi nzima mu gihe abategetsi bafashe ingendo yo kunumya abamenyesha amakuru bashikiriza ibyo badashaka mu kubafunga, nk'uko ishyirahamwe ryishinze gukingira abamenyesha amakuru CPJ ribivuga. Ishyirahamwe CPJ rivuga ko abamenyesha amakuru 274 bari mu busho butandukanye ku isi aho ibihugu by'Ubushinwa, Turukiya, Misiri na Arabia Saudite biza ku isonga ku bihugu bitorohereza abamenyesha amakuru.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabureje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika kwa ishobora guhongera kwiyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mshuti wa kunzi watu nongere ndawa shimi leko mubandanya kumvirizi jugi Amerika mkirundi no mkinyarugwanda. Hingi ngunguru nguruza makuravugwa mkarele kiwi ya gabigaritu wafiti ya mika nogatondo unaho. Mugihugu churugwanda hawa nye gihugu bamwe bamwe mwe mwure ngero gigihugu. Hili shimi ye uku nigikogwa chukwasha mumirgui mishasha ifatiye kumikoro yabo kiliko kilagenda.
Abaturage bajya kuvuga abayobozi bakavuga ngo reka reka ngo ibyiciro mukuye ni ibinini ugasanga abaturage nta burenganzira bafite byo kubyiciro
ubuge bwakozemo ntago byanyuze kuko bavugaga ngo umuntu ugomba kujya muri yoca n'umuntu ubitse 45 ku kwezi ariko ngiyewe pe usibye naho hantu mpinga 45 njya nkuramo mbitse.
Abo ni bamwe muri abo banyagihugu batishimiye ingene igikorwa cyo kubashyira mu mirwi bita ubudehe kiriko kiragenda mu gihugu cy'u Burundi. Naho amashyirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu asaba leta gushyiraho itegeko rigenga uguhanahana abakozi n'ibihugu by'abarabu. Igituma muracumva hanze hato muri hagufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahera kuyavugwa mu Rwanda mu by'ubutungane. Aho umuryango wa Paul Rusesabagina waraye witwariye societe yitwa Genjet Aviation ikotesha indege, hakaba ari nayo yatanze iyatwaye Rusesabagina imbere y'uko yisanga mu Rwanda atazi ingene yahashitse. Umuryango wa Rusesabagina witwariye kandi witwa Constantin Niyomwungere. Izo mpande zibiri zikaba zagirijizwa ivyaha 8 vyatanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru irambuye na Venuste Nshimiyimana.
Ikirego cyatanzwe mu rukiko rwa District ya Texas y'Uburengerazuba mu rugereko rwa San Antonio cyatanzwe na Paul Rusesabagina n'abagize umuryango we bose, umugore we n'abana be. Bararega ikigo Genjet Aviation, ikigo gikodesha indege gifite icyicaro mu Bugereki. Icyo kigo ni nacyo cyatanze indege ivugwa ko yakoreshejwe mu gushimuta Paul Rusesabagina. Undi ugaragara mu kirego cyatanzwe kuri uyu wa mbere n'uwitwa Constantin Niyomwungere ari Genjet Aviation na Constantin Niyomwungere bararegwa ibyaha 8. Icya mbere, Constantin Niyomwungere araregwa kwica itegeko rirengera abashyirwa ku ngoyi aho baba bari hose, ikaba ari nayo mpamvu ashobora gukurikiranwa mu nkiko zo muri Amerika kubera uruhare abamurega bavuga ko yagize mu kubeshya Rusesabagina ko yatumijwe mu nama mu Burundi n'abakuru b'amadini agakoresha indege ya Genjet Aviation kugira ngo amugeze mu Rwanda. Ikirego cya kabiri niyo mungere aregwa no gushimuta no kujyana bunyago, igikorwa gihanirwa mu nkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga amasezerano Amerika yashyizeho umukono. Icya gatatu, araregwa gushyira ku ngoyi n'ibindi bikorwa bigamije gutesha agaciro Paul Rusesabagina. Icya kane, ni ubufatanyacyaha n'ikigo Genjet Aviation cyatanze indege yatwaye Rusesabagina n'abandi bakozi ba Leta y'u Rwanda bavugwa mu kirego uko bakoze umurimo wo guhoza ku ijisho Rusesabagina bakitwaza niyo mungere kugira ngo bamugereho bamwizeza kumutumira mu nama abatanze ikirego bita inama za nyirarureshwa. Icyaha cya gatanu kiregwa societe Genjet Aviation na Constantin Niyomwungere n'uburiganya, kuba baramushutse babigambiriye bakamugusha mu mutego babizi neza kandi akawugwamo. Icyaha cya gatandatu nacyo kirareba ikigo Genjet Aviation na Constantin Niyomwungere, bararegwa kuba barafunze Rusesabagina mu buryo butemewe kandi bagahuza igikorwa na Leta y'u Rwanda kugira ngo afatirwe Dubai ajyanwe mu Rwanda atari ku bushake bwe. Icyaha cya karindwi nacyo kibareba bombi, n'icy'ibikorwa bakoze n'amagambo yavuzwe n'abandi bafatanije byari bigamije gutesha icyubahiro Rusesabagina, kumwogeraho uburimiro ku buryo byamugizeho ingaruka mbi bikamuhahamura bikamutera kwiheba no guhangayika. Icyaha cya munani ni nacyo cya nyuma, n'ukwica amategeko mpuzamahanga mpuzamahanga icyaha cyarezwe sosiyete Gen Jet Aviation na Constantin Umwungere gushimuta gutwara bunyago gushyira ku ngoyi kandi aba barega bakavuga ko bafatanije na Leta y'u Rwanda yashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Ikirego cyatanzwe n'abunganira Paul Rusesabagina mu mategeko batandatu bari muri Amerika, umwunganira mu Bubiligi Maître Vincent Lurquin yavuze nawe ko agiye gutanga ikirego nacyo kirebana no kuba Rusesabagina yarafashwe mu buryo butemewe n'amategeko. Yavuze kandi ko hazaregwa ba nyir'indege yamutwaye ikigo Gen Jet Aviation n'ababigizemo uruhare, kandi bamwe yongeyeho ko bashobora kuba bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Maître Lurquin ntiyavuze izina ry'uwo mubiligi wabigizemo uruhare, ariko yavuze ko azi aho aherereye kandi yizera ko azaboneka. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Mu Rwanda aho ibikorwa byo gushyira abanyagihugu mu mirwa imishasha y'ubudehe bibandanya, bamwe mu banyagihugu bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bagendewe n'Ijwi ry'Amerika bagirije abayobozi b'inzego zo hasi kubashyira mu mirwi bishakiye batashingiye ku makuru y'ubushobozi bafise yatanzwe na bagenzi babo. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima adushikane mu karere ka Rusizi yagendeye.
Nahateraniye abaturage bo muri umwe mu midugudu ibarizwa mu mujyi wa Kamembe ho mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umuyobozi w'akagari arahamagara izina ry'umuturage, undi nawe agatambuka akajya imbere ya bagenzi be, hanyuma bo nabo bakavuga icyiciro cy'ubudehe akwiriye gushyirwamo bashingiye ku mibereho ye basanzwe bazi. Aba baremeza ko icyo gikorwa kirimo kugenda neza ndetse ko ari bo ubwabo barimo kukikorera. Ku rundi ruhande ariko, hari bagenzi babo bo mu mirenge ya Bugarama na Gikundamvura babwiye Ijwi ry'Amerika ko batemeranya n'uburyo ishyirwa mu byiciro ririmo gukorwa aho batuye.
Ntabwo tubyishimiye, mu byiciro badusizemo twe ntabwo bidukwiye.
None ni bande bakibashyizemo kubunda abaturage ari bo baterana bagashyirana mu byiciro?
Abaturage bajya kuvuga abayobozi bakavuga ngo reka ngo ibyiciro mukwiye ni ibi n'ibi, ugasanga abaturage nta burenganzira bafite byo ku byiciro.
Njye rero ntabwo nari kujya kugwana n'ubuyobozi kubera iyo cyane naravuze aho munshira ndahakira gutyo, ubwo niko mwabibonye. Uburyo bwakozemo ntabwo byanyuze kuko bavugaga ngo umuntu ugomba kujya muri Rocha ni umuntu ubitse 45,000 ku kwezi, ariko ngewe pe usibye nawe ahantu mpinga 45,000 njya nkuramo mbizi.
Ikibazo nk'iki cy'abayobozi bo mu nzego z'ibanze batungwa agatoki kuko baba barimo guhindura ibyakozwe n'abaturage mu gushyirana mu byiciro by'ubudehe, kandi kiragaragara no mu karere ka Nyamasheke naho mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Twatanze amakuru twicaye mu isibo nk'abaturage dutuwe tuziranywe mu isibo, tumaze kubikora gitifaraza nti ibyo mwakoze ntago ari byo. Ubwo twakwashyize muri da tubona kimukwiye akamushyira muri ca, uwo muri ca akamukuramo akamushyira muri ba.
Ngende kwibaza niba bafata umucuruzi n'umuturage usanzwe w'umukene bakabashyira mu cyiciro kimwe, ese ibyo bintu birahuye?
Aba baturage bakagaragaza ko batumva impamvu bashyirwa mu byiciro bimwe nabo badahuje amikoro.
Nkanjye ubu ngubu tuvuge ahantu ntuye abaturaturanye ni ikibanza gusa, mfite umuryango w'abantu batandatu ntangira mituwe n'ikirishuro, ndi n'ikimuga mfite tije mu kaguru, ariko kugeza n'ubu ngo ndi muri cya cyiciro cy'abakire.
Hari umuntu bashyira mu cyiciro cyaca nanjye nkakijyamo, wabona imibereho afite wabona niyo mfite ukabona ntabwo bihuye, tukajya mu cyiciro kimwe, aho niho twagiriye imbogamizi pe.
Ibintu biruku mu gihe ubwo yatangizaga iki gikorwa, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yari yasabye ko ishyirwa mu byiciro ry'abaturage rikorwa mu mucyo, kandi bo ubwabo akaba aribo babigiramo uruhare bikorewe aho batuye. Minisitiri Shyaka Anastase uyobora iyo minisiteri yabigarutseho muri aya magambo:
ikijyanye no gukorera mu mucyo tuzagishyiramo imbaraga cyane, kandi Abanyarwanda n'ubundi ubwangamugayo ni barabikunda, nubwo hari nta muryango uko bivuga mu Kinyarwanda, ariko ubwangamugayo mu Kinyarwanda ni ubupfura, tuzi ko bihari. Turasaba rwose ubwangamugayo bwaba ari ubw'ubuyobozi bwaba ari n'ubw'abaturage, ariko ikindi turizeza abayobozi b'inzego z'ibanze ko uzabusanya nabyo, tuzajyana mu mitsi kuko amakuru abeshye ayobya igenamigambi ry'igihugu. Ubwo mbese mu by'ukuri ni uba wadutokoje, watukoje gahunda zacu, watukoje iterambere ryacu. Ubwo rero ibyo ntabwo twabijyamo, turifuza ko ibintu bizakorwa mu buryo bwo, kandi tuzafata umwanya ntabwo tuzabigira huti huti.
Ibyiciro bishya by'ubudehe abaturage barimo gushyirwamo hirya no hino mu gihugu ni bitanu bifite amazina y'inyuguti kuva kuri A kugera kuri E. Ibyiciro bibiri bya mbere ni ukuvuga A na B, ubutegetsi busobanura ko ari iby'abishoboye ndetse bashobora no kunganira leta mu kuzamura imibereho ya bagenzi babo. Ni mu gihe bibiri bikurikiyeho ni ukuvuga C na D, ari iby'abakeneye kunganirwa kugira ngo bashobore kuzamuka mu iterambere, naho icyiciro gifatwa nk'icya nyuma cya E kikaba icy'abageze mu zabukuru n'abandi bafite ubumuga bukomeye batagishoboye gukora ku buryo bakeneye kwitabwaho by'umwihariko. Bijyanye n'uburyo ibyiciro by'ubudehe byakomeje gushingirwaho mu gutanga ubufasha yabo buturuka muri leta cyangwa se mu bandi baterankunga, hari abakigaragaza impungenge ko ibintu byakongera gukorwa uko, nyamara ubutegetsi bwo bukabamara impungenge buvuga ko icyo cyavanweho ubu ikigamijwe ari ukubyifashisha mu igenamigambi ry'igihugu. Emistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nari nabice ku masonga nkitangura, amashyirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu asaba leta y'u Burundi gufata ingingo ruhasha zituza ico caha no gushiraho itegeko rigenga guhanahana abakozi n'ibihugu by'Abarabu, Abarundi n'Abarundi kazi bakunze gushorwamo. Ni nyuma yaho ku munsi wa mbere w'inondwi polisi y'u Burundi ifashe abakenyezi 101 bagira bajanwe kugurishwa mu bihugu by'Abarabu. Ibindi tubaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abo bigenda n'abakenyezi uko ari 101 bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere iri muri komine ya Ntahangwa. Aho igipolisi cyabasanze handitse ko akora ishyirahamwe rizwi n'amategeko. Icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza yabwiye amenyeshamakuru bari baroye kwerekwa abarundikazi ko iri shyirahamwe risanzwe rifite aho bikorana mu karere.
Ubu rero aho bigeze ni uko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri shyirahamwe hari habararigize, aho bari bapanze iyo nzu ku mahera ashika imiliyoni 2 Marundi. Eramaze kumenyekana ko bafise aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya. Aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu. Hariho abari bamazeyo indwi zibiri, abamazeyo indwi. Aba bantu baza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe bashaka bashora. Murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu rubujijwe guhirwa ruyamirizwa ku isi yose.
Urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu Burundi nk'uko byemezwa na Prime Mbarukeye, umukuru w'ishyirahamwe Honest Wet on Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu. Yabwiye Ijwi rya Amerika kabarenga 740 batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka wa 2018.
Twisunze nk'ibaro dufise byo mu mwaka wa 2018, abarundi n'abarundikazi bashika 251 barashwa nk'inyagano n'ivyo bihugu by'Abarabu. Hanyuma rero mu mwaka nawo 2019 twashoboye gutohoza dusanga abashika 497 nabo barashoboye kujanwa nk'inyagano mu mwaka uheze w'2019 n'ivyo bihugu nyine twavuze by'Abarabu. Hakaba harimwo abakenyezi 318, abagabo 82 n'abana 97. Izo biharuro vyariyongereye ku bice bishika 32 kw'ijana canke birenga gato ugiranije n'umwaka wo hirya 2018.
Florent Bove, umukuru w'ishyirahamwe Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini, amenyesha kugwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongerako ko baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi arimo no gukurwamo ibihimba by'umubiri.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugwaruka ni gurubangamiwe hanini. Amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu. Mu Rwanda baragerageje, ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza. Mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa. Hari abajanwa mu busambanyi, hari abaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa, hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amasigo n'umutima. birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagasha bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Baruke atwara wene sete wa ton frère afite ibintu bine nyamukuru asaba leta y'u Burundi kugira ngo ituzurucuruzwa rw'abantu. Muri byo harimo gushira itegeko ryo guhana hana abakozi n'ibihugu abarundi n'abarundi kazi bashorwamwo nk'uko n'ibindi bihugu vyo mu karere no kwisi bikora.
Gushiraho ya politike y'igihugu izo bijejwe guhana hana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamwo kugira ngo vyikuri abarundi n'abarundi kazi bashaka kuje gusaba akazi n'ivyo bihugu baze bagende bakingiwe uco bashitse hari ya mabiri bihugu bashore gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza. Ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikaranga muntu dufise yiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none. Turabona neza yuko ikaranga muntu iki gihe iriko iratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu bifasha kwirwa urudandazwa rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuka mu Burundi. Ubwa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimirizwa kurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda. Ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose ngo igatahukana mu Burundi bariya bose bariya Burundi n'abarundi kazi bagore mu bariya bihugu by'abarabu.
Icyegera cy'umvuzi w'igipolisi ahamagara imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu buterere
abatari bake bagiye badasezeye imiryango yabo. Bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo ari nacyo gituma tubasaba yuko bashoboye kuba barabuze abantu babo abigeme cyangwa abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko abo bantu babatwa barimo.
Abarundi n'abarundi kazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu by'abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga byerekana. Ibihugu nabyo kandi bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini bya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko. Mbere y'igihugu nka Kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwa amategeko. Abakora ucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afurika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu bya rutura. Mu minsi ishize Amerika yanishije ukwima viza no gufatira imitungo abaganda bane bagiriye icaha co kudandaza abana bo mu miryango ikenye cyane. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Unaho twandanirize ku kiganiro Amerikana na mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Joe Biden w'umudemokrate yatorewe kuba president mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Donald Trump w'umurepublikani bapiganwaga ntaremera ko yatsinzwe. Subwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora abayemo amakimbirane, ariko noneho abanyamerika benshi kubera imyitwarire idasanzwe ya Trump baribaza cyane inkurikizi n'ingaruka zabyo kuri demokrasi yabo. Muri aka kanya mureke turebere hamwe muri make cyane ibyo amakimbirane mu matora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahinduye mu mateka. Twihuta cyane turafata ingero eshatu. Amatora yo mu 1876, ayo mu 1888 n'ayo mu 2000. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abahanga mu by'amateka ya politiki benshi bemeza ko amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 1876 ariyo yagize ingaruka mbi cyane kugeza ubu mu mateka y'igihugu. Kandida w'ishyaka ry'Abarepublikani yari Rutherford Hayes wari guverineri wa Leta ya Ohio iri mu burasirazuba bwo hagati mu majyaruguru y'igihugu. Naho kandida w'abademokrate yari Samuel Tilden, guverineri wa Leta ya New York iri mu burasirazuba bw'igihugu. Imyaka 11 nyuma y'intambara yisubiranamo rya benegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865, leta zo mu majyepfo zari zikiri mu butegetsi bwa gisirikari, bigatuma zitikorera ibyo zishakiye. By'umwihariko ingabo z'igihugu zari zishinzwe kurengera abirabura n'uburenganzira bwabo bari bamaze imyaka 10 gusa bavuye mu bucakara. Abademokrate bemeye ko Hayes atorwa ari uko abarepublikani babanje kubasezeranya ko President Hayes nyine akimara kwimikwa azahita atangira gukura ingabo z'igihugu muri izo leta zo mu majyepfo, bityo zabonye uburyo bwo gushyiraho amategeko ashoboka yose yo gukumira abirabura no kubima uburenganzira bwabo bwa buri muturage wese w'igihugu burimo nubwo gutora. Nyamara rero mu myaka 100 yakurikiyeho byagize impinduramatwara zikomeye muri demokarasi ya Amerika. Mu myaka y'1950-1960 imyigaragambyo y'akataraboneka yahungabanyije igihugu cyose ibyara amategeko akuraho inzitizi zose zabuzaga abirabura gutora. Amatora yo mu 1888 yo yabaye intandaro yo gutora mu ibanga. President wari ku butegetsi icyo gihe, Grover Cleveland w'umudemokrat, yiyamamarizaga manda ya kabiri yapiganwaga na senateri Benjamin Harrison w'umurepublikani. Icyo gihe amashyaka yaguraga amajwi uko yishakiye. Amatora yarangiye President Cleveland atsinzwe bitewe n'ukuntu Harrison yaguze cyane amajwi. Uku kugura amajwi byatumye igihugu cyose gishyiraho amategeko yo gutora mu ibanga n'ubu ngubu agikurikizwa. Mu matora yo mu 2000, Vice President wa Repubulika w'icyo gihe Al Gore w'umudemokrat yapiganwaga na guverineri wa Leta ya Texas George W. Bush w'umurepublikani. Amakimbirane yabaye kuri Leta ya Florida iri mu majyepfo y'igihugu yonyine. George Bush yayitsinze aharusha Al Gore amajwi 537 yonyine gusa. Al Gore yarabyanze bijya mu nkiko baza gukiranurwa n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Al Gore yaratsinzwe arabyemera. Ikibazo cyaturutse ku mashini y'itora yaramwe no mu zindi leta nyinshi zigize igihugu. Abaturage benshi ntibari bazi kuzikoresha neza, bituma amajwi yabo atabarurwa. Byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose uko ari 50 nyuma yaho zihindura uburyo bwo gutora. Ayo mamashini ntiyongeye gukoreshwa ukundi, ubu leta zikoresha imashini zigezweho za electronic n'impapuro z'itora zisanzwe. Ijwi rya Amerika, umwanzuro rero ni uwuhe? Umwanzuro ni uko abahanga bose mu by'amateka ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza ko uko byagenda kose, nubwo Trump atakwemera burundu ibyavuye mu matora, amategeko yonyine gusa niyo akemura impaka, bityo demokarasi ikaguma ku ntebe. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Adresse yacu ni radio yacu @gmail.com. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, akaba ari no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo. dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane nini nahazwe ibiganiro namakuru vyari bihagarikiwe na Frederic Mundikije vyegeranijwe na Fatuma Alimasi Kalala twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu mubandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.